Kwisoko. Kwisoko ni kiganiro mushikirizwa ku minsi yose ya gatandatu mukagitegurirwa n'urunani rw'amaradio Radio Inzamba agateka kawe, Radio RPA ijwi ry'abanyagihugu na Radio Television Renaissance.
Igenekerezo rya gatanu gitugutu n'umunsi mpuzamakungu wariwe umwigisha. Uno mwaka mu Burundi wahimbajwe ku kivugo kivuga ngo abigisha nibo shingiro ry'inyanyurwa ry'inyigisho. Zimwe mu ngorane zugarije igisata c'indero ku isi harimo ubukene bw'abigisha nk'uko bivugwa n'igisata c'ishiramwe mpuzamakungu ONU ijejwe inyigisho. Mbega ubwo bukene bw'abigisha ahiwacu mu Burundi bwo babwifashe gute? Hokogwa iki ngo ubwo bukene burandurwe n'imizi? Ibi nivyo tugiye kurabira hamwe muri kino kiganiro ku isoko cyo kuri uwa 15 gitugutu umwaka wa 2022. Zawadi Grace ndije niko ndakibashikiriza kaze. Ubukene bw'abigisha sagaseseshwa rumuri mu Burundi. Mugenzi wacu Emile Nibasumba wo muri Radio RPA aratubwira uko vyifashe muri rusangi.
Igihe umwaka w'ishure turimwo w'2022 ushira w'2023 watangura, ubushikiranganje bw'indero n'ubushakashatsi bwavuze ko butegekanya guha akazi abigisha 1000, ariko icyo gitigiri kikaba ari gito cyane ugereranije n'abigisha 11,000. Ubwo bushikiranganje nyene bwavuze ko bakenewe. Naho biruko abigisha bangana 60% vy'abakozi bose ba leta, kubw'ikinyamakuru La Voix de l'Enseignant. Igihe umwaka w'ishure w'2019 ushira w'2020 watangura mu Burundi, mu mashure shingiro gusa hakoramwo abigisha barenga 80,000. Kubw'ibiharuro bitangwa ni banki y'isi, mu 2021 abigisha bo mu mashure y'intango bababa 52,000, muri bo 51% bakaba bari gitsina gore. Muri uwo mwaka nyene abanyeshure bo mu mashure y'intango barenga 2,300,000.
Ikibuze ngo sabigisha kubera mu Burundi abizi byo kwigisha barahari, ahubwo leta niyidashaka kubaha akazi. Bivugwa na Buraria Nibizi ari mu baranira gateka akazi na muntu akurikiranira hafi igisata c'indero mu Burundi.
Ibyo bitigiri by'abigisha bikenye kubera atabigisha bahari. Abigisha bariho, abaheje indero abigisha amashuri matoyi, ni ukuvuga bamwe bize amashuri 12 bafise imyaka 2 indero abigisha, abize normale barahari, abize university barahari, ibisata byinshi byigisha abanyeshuri. Ikibuze nuko badagira amafaranga yo guhemba abigisha bashasha. Amafaranga leta ironka ni amafaranga akora mu guhemba abari ku kazi. Kazi abona nyindi bakwiye mu biharuro baraharura ngo bafise ibice ngo 90% by'amafaranga leta iha igisata c'indero, ngo ni ibice 90% mugabo 90% y'amafaranga leta y'u Burundi isohora ku mwaka amafaranga yinjiza abanyeshuri 1,000 ku mwaka. Urumva rero amafaranga bagenda igisata c'indero ntaduga, mugabo ababyeyi baguma babyara, mugabo itigire by'abana bakeneye kwiga biguma bigwira ingorane nyamukuru n'amafaranga leta iha icyo gisata.
Elari Nibizi agasaba leta gushyiraho ibikenewe kugira abasanzwe bafasha u Burundi basubire gutanga uburyo bwo gufasha mu gisata c'indero.
Icyakorwa ni uko leta y'u Burundi yosubira ikaraba aho yoherezwa gukura amafaranga yo gisata byose, bwa mbere ikabanza iyo soko y'amahera igasubira kugururwa. Kugira yugururwe naho ni ugusubira ko leta y'u Burundi y'imigenderanire myiza n'abayifasha mu by'indero. Hanyuma bayifasha mu by'indero leta y'u Burundi irati gituma bahagaritse kubera mu gihugu batubahiriza agati k'akazi na munda. Urumva rero leta niyemere isubiremo igisata c'agateka akazi na munda. Umuntu arumbitse amahera mu gihugu amenye ko ayo mafaranga aroye gufasha abana b'abarunde bose ataba ariko barahunga, ataba ariko baraturatuzwa, hanyuma bongere batunganye igisata intwari ibereye. Urumva rero ntiweze ngo amafaranga igihugu bazi neza yuko amafaranga atazotunganywa neza, amafaranga atazoshikira bose, harimo abazoyanyuruza n'ubutunganiro n'ikindi gisata. Kugira ngo umuntu aramutse anyuruza ifaranga ry'igihugu c'u Burundi heza akurikiranwe.
Muguhangana n'ico kibazo c'indero amashuri kenshi ikora kubigisha bahemberwa ico bakoze ico bita vacataria umunsi mukuru wabigisha aha mu Burundi uzohimbazwa ku kigenekerezo rya 28 gitugutu uno mwaka ubushikirangaji bw'indero n'ubushakashatsi bukaba bwemereye abigisha kwataco butazokora kugira bubateze imbere Frederic bangira inama umunyamabanga ntayegayezwa mu bushikirangaji bw'indero yabishikirije mu ijambo ryo kwifuriza abigisha umunsi mukuru wabahariwe mwiza aha akaba ari nawe kiganiro ku isoko cyo umunsi kigarukiye zawadi grace nariko ndakibashikiriza nkaba ndabikebanuye nawe ubutaha
cyari kiganiro ku isoko.